VOA. Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika yabandanye kwashikiriza ibiganiro vya ryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri uyu munsi wa kane itariki 23 y'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2017 muri kumwe na Frederic Nkundikije.
Na Eugenia Mukankusi nangira baramukije kandi mba hari kaze kuri radio yanyu.
Eberek nabyuzi turayogesha neza. Azibye n'amasare nanye ndayoga. Ine urayanika kuma yitayanitse nyine nizanzoka. Hari ibindi
ubwo no munyarwanda kazi avuga ku kibazo cy'amazi kibura ry'amazi mu Rwanda. Iyi nkuru hamwe n'izindi turazibagezaho ku byo burambuye mu kanya. Perezida watowe, perezida wa Gambia Adama Barrow yageze mu gihugu cye asuvuye muri Senegali.
Mu gihugu cya Kenya abaganga amajana n'amajana bazindukiye imbere ya sentare ijejwe imigendanire y'abakozi n'abakoresha.
Inama hitaho y'abakuru b'ibihugu bo muri Afurika izatora umuyobozi w'umuryango wa Afurika yiyunze ni mu nama izaba mu cyumweru gitaha. Izo nkuru turaza kuzibagezaho ku buryo burambuye nyuma y'amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Amakuru tuyahere inaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Frederic.
Amakuru tugiye kubashikiriza n'amakuru reka dutangwe ku nkuru yo muri Kenya aho abaganga bo mu gihugu cya Kenya amajana n'amajana hamwe n'abanyagihugu bashigikiye uyu munsi kwa kane bakoraniye imbere ya sentare ijejwe gukurikirana imigendanire y'abakozi n'abakoresha ku murwa mukuru Nairobi. Bamwe muri bo bari bafise ibendera ry'igihugu mu gihe abandi bari bafise inzandiko zigira ziti ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu nibwo bwagararije ntabwo ari abaganga bagararije. Abo baganga bamaze igihe kitari gito baragararije akazi mu mugambi wo kwiyamiriza leta ya Kenya bariga ko ya leta yanse gushira mu ngiro amasezerano yerekeye umushahara wabo. Igararizwa ry'akazi batanguye mu gihugu cyose rimaze kugira ingaruka mbi ku bitaro hamwe no ku bagwayi rigiye gushikana amezi abiri. Muri iyo sentare umucamanza w'umunyakenya Ellen Wasilwa yatangaje ko ashobora guhagarika ingingo yo gufunga abatetsi indwi barongoye ishyirahamwe ry'abaganga. Uyu mucamanza yari yagabishije abo bantu indwi avuga ko mu gihe abaganga batosubira ku mirimo yabo mu mpera z'uku kwezi azoca afunga bamwe mu batetsi barongoye ishyirahamwe ry'abaganga.
Dukomereze ku mugabane wa Afurika. Perezida mushya wa Gambia Adama Barrow yasubiye mu gihugu cye kuri uyu wa kane. Yavuye muri Senegali aho yabaga kuva habaye imidugararo mu gihugu cye cya Gambia. Izo mpagarara zatejwe n'uko Yahya Jammeh wari umaze igihe kirekire ku butegetsi yari yanze kuburekura. Yanga kwemera ko yatsinzwe mu itora ryo mu kwezi kwa 12 ku mwaka ushize wa 2016. Jammeh yatanze ubutegetsi rero hava mu gihugu ku cyumweru. Hari hateguwe imihango yo kwakira Perezida Adama Barrow ikazakurikirwa n'indi mihango bivugwa ko ibyo byavuzwe n'umuyobozi w'urugaga rw'amashyaka Halifa Sala. Barrow yasabye abasirikare ba ONU kuguma mu gihugu igihe cy'amezi atandatu ibyo byavuzwe n'umuyobozi wo muri ONU kuri uyu wa kane. Intumwa yihariye y'umunyamabanga mukuru wa ONU mu burengerazuba bwa Afurika Mohamed Ibn Shambas yavuze ko ingabo za ONU zari zoherejwe muri Gambia kurinda umutekano wa Barrow n'uwo buyobozi bwe kimwe n'uw'abanyagambia bose.
Umushikiranganji wa mbere w'igihugu cy'Ubwongereza Theresa May afise umugambi wo gusaba ko hasubira kuba imigendanire idasanzwe hagati y'igihugu ciwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri iki gihe Ubwongereza buriko buritegurira kuva mu ishyirahamwe rya Buraya hamwe no muri iki gihe Perezida Donald Trump yatanguye amabanga yiwe imukuru w'igihugu. May uyu munsi kwa kane ari mu rugendo mu gisagara ca Philadelphia muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika imbere y'uko aja ku ngoro White House i Washington ejo ku munsi wa gatanu kubonana na President Trump bitekanijwe ku mufasoni meye ashikiriza ijambo uyu munsi kwa kane igihe cy'ikoraniro ry'abategetsi mu mugambwe wa Republika aho ahava ashimikira ku migenderanire imaze igihe kirekire yafashije cyane amakungu gutera imbere. President Trump hamwe n'icegera ciwe Mike Pence nabo nyene bazoba bari mu gikoraniro rikuru ry'umugambwe wa Republika uyu munsi kwa kane. Urugendo rw'umushikiranganje wa mbere w'igihugu cy'Ubwongereza rwaye inyuma yaho Trump atere igikumu ku itegeko ry'umukuru w'igihugu rivuga ko hazokubakwa urukuta rurerure rubuza abanyagihugu muri Mexico kwinjira eka kwikinga agahumbezi ngo binjire muri Leta Zunze Amerika hamwe n'inyuma yaho atere igikumu kurindi tegeko rihagarika umugambi wo kwemerera impunzi kwinjira muri Leta Zunze Amerika. Iryo tegeko rirabuza kandi abanyagihugu bava mu bihugu byo mu buseruko bwo hagati hamwe na Afrika bigwiriyemo abayisilamu kwinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Dukomeje kubagezaho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Inama hitaha y'abakuru b'ibihugu bo muri Afurika izatora umuyobozi w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Abahatanira uwo mwanya barimo baminisitiri b'ububanyi n'amahanga bane n'intumwa yihariye ya ONU. Abo ni Peronomi Venson Moitoi, minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Botswana; Musa Faki Mahamate, minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Chad; Agapito Mba Mokoi, minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Guinea Equatorial; Amina Mohamed, minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Kenya; na Abdoulaye Batili wahoze ari intumwa yihariye ya ONU muri Centrafrica wanabaye minisitiri w'ibidukikije muri Senegal. Uyu aboneka nkaho hariwe ukwiye uwo mwanya hakurikijwe impaka abakandida bagize mu kwezi kwa 12 ku cyicaro cya Afurika yunze ubumwe. Umuyobozi w'uwo muryango ubu Nkosazana Dlamini Zuma, umunyafurika y'epfo, yagiye kuri uwo mwanya mu mwaka 2012. Yongerewe igihe cy'amezi atandatu mu myaka ine amaze ku buyobozi bitewe n'uko nta cyemezo cyari cyagafatwa kuzamusimbura. Uwo azemerwa rero n'abakuru b'ibihugu igihe bazaba bateraniye mu nama ku cyumweru gitaha. Mu nama y'uyu mwaka izabera ku cyicaro cy'umuryango wa Afurika yunze ubumwe.
Ku munsi wa gatatu, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yarasohoye itegeko risaba kubaka urukuta ku rubibe rugabura igihugu cya Mexico na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo abanyamexico babimukira ntibabandanye kurenga amategeko binjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yamara perezida w'igihugu cya Mexico Enrique Peña Nieto yasubiye kumenyesha ko igihugu ciwe kitazoriha ikiguzi c'urwo rukuta. Trump yategeka umukuru tegeko igihe yagendera ubushikiranganji ujejwe umutekano w'igihugu ari nabwo ubushikiranganji ujejwe gukingira imbibe z'igihugu. Perezida Trump yaratangaje ariko atanga ikiganiro kuri televiziyo yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ABC ku mugambi wo kubaka urwo rukuta uzotangura mu mezi 9. Yongera avuga ko igihugu cya Mexico aricyo kizoriha amafaranga azokoreshwa mu kubaka urwo rukuta. Umukuru w'inama y'amateka Paul Ryan aserukira intara ya Wisconsin yarakeje iyo ngingo ya Perezida Trump, akaba yavuze ko iyo ngingo ifite umugambi wo gukingira umutekano wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Radio y'u Rwanda ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ayo namwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutsa ko mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu, no kuri FM 104 n'ibice bitatu Kigali mu Rwanda. Mu Burundi mukatwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2.
Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu na kuri site yacu ariyo www.radioyacu.voa.com. Mushobora no kudushikira kuri Twitter radio yacu.
Tujyana niho mu karere k'ibiyaga bigari duhere mu Rwanda havugwa ikibazo cy'amazi. Inkuru mugezweho na mgenzi wacu Eric Bagira Ubusa.
Ubwo biba bigenza bite?
Ugira ngo ukureho umwanda.
Umwanda ugenda ukandagiramo?
nyine wageza hijya utweju
ibi bikagenda gasigara ameza biragucya nyine ameza amabakagenda gasigara ameza
turi ku kiyaga cy'Kidogo mu kareka bugesera mu murenge wa Ririma aha abaturage bagenda baza bavoma amazi tubwira ibikorwa bimwe na bimwe bikorwa muri aya mazi
ibikorwa byinshi bikorwa muri aya mazi no kurogwamwo amasamake amafi ibindi bikorwa bikorerwa muri amazi nuko yavoma kugenda giye gukoreshwa mu ngo z'abaturage ndebya hanini nicyo akoreshwa cyane cyane
ndabona abantu bagenda bakandagiramo bihura bite kugira ngo uzafate amazi ameze gutya uyasangiye n'inka uyasangiye n'izindi nyamaswa urayanyoye urayatekeshe bihura bite
mu byukuri bite nuko twabuza amazi meza nka robine aya mazi niyo twifashisha ariko akenshi akoreshwa ruko atetse
ibibazo by'amazi hirya no hino mu Rwanda ubyumva atabyigereyeho araho bishobora gukomeza kumubera inkurumbarirano
none kugira ngo umuntu ajye mu kiyaga ndabona hari abagenda bazinga amajipo abazinga amapantaro bambaye n'inkweto
wapi rugenda bambaye ibirenge
ibyo ni ibyari bugesera mu burasirazuba bw'u Rwanda ibiri muri ako karere gakunze kwibasirwa n'uruzuba ni nabyo bigaragara mu bice bimwe na bimwe by'Ikigali mu murwa mukuru w'u Rwanda mu murenge wa Kanombe Kicukiro mu mujyi wa Kigali ku imyaka ishize indi gataha uko hasize ni kuhasanga mu kagari ka Busanza bavoma ibiroha biri mu gishanga babisangira n'inka ari nako imodoka zibitamo imikungugu n'ibidendezi bahaye izina rya Nyirakanamba kuri iyi nshuro twasanze abana bari baje kuvoma babanje kwiyambura abasirita n'umwe ku wundi
Nsanze mwogamo yakoze ikigende.
Turakaraba tukanayatekesha. Hari nabayanywa kubera tutabona amazi ya robine.
None uri yari marapfuniramo kandi mura yavoma.
Byaraducanze mupfa kunkoko tuyabonye.
Nawe uri kubona nyine iki ni ikibazo namwareba ubwo mugikemura.
Ikirenze kuri bikanombe hafi y'ibibiroha hari umuferege ku muhanda kuburyo imvura iguye kushumura ijyana muri ibibiroha abavoma. Aha hari igikoko abavoma beretse ijwi rya Amerika bavuga ko ari imbwa gihambiriye mu mufuka cyatangiye gutuza ukihagera utangira kwipfuka ku mazuru.
Dore yarabuze y'umuntu acihanga byonyine atareba ipfuka ukubera umuntu ko wonyine ubukabije. Byo byonyine banza mvuka umuti ukonuka.
Mwamenye gute ko ari imbwa?
Nawe nyine urabyibwira si n'ubwa mbere akenshi nahangaha bakunda kuzihata nk'igihe nk'umukira abayoroye imbwa gutyo ayororeye mu gipanga akabona imaze gusaza agashaka nk'umuntu aha amafaranga akayimujugunyira.
Aya mazi wayogesha amasahane?
Eh bireke nabyuzi turayogesha neza. Asibye n'amasahane nanye ndayoga.
None wogesha amazi amasahane asa kuriya bigenda bite kujya kuyariraho bigenda bite?
Nyine urayanika kuma yitayanitse nyine nizanzoka. Hari ibindi se.
Icyerekezo 2020 u Rwanda rwihaye ubutegetsi buvuga ko buzaba bwarubatse inganda zihaza imijyi yose na metero kibi 340 ku munsi by'amazi meza. Imibare yo mu mpera z'umwaka ushize wa 2016 igaragaza ko umujyi wa Kigali wonyine ukoresha metero kibi 190 z'amazi ku munsi. Mugihe hakenewe 2020 mu 2017 ku munsi. Ku butegetsi bw'Ikigali buri munyamujyi mu 2017 azaba akoresha litiro 80 z'amazi meza ku munsi ayavoma muri metero 200 naho umunyacyara azaba akoresha litiro 20 avoma muri metero 500. Imibare y'ikigo cy'igihugu cy'ibarurisha mibare igaragaza ko mu 2010 abanyarwanda bari kuri 74% babonaga amazi meza naho mu 2015 ko bari kuri 84%. Ni imibare bigoye kumvisha bamwe bari mu bibazo by'urudaca bishingiye ku mazi. Imibare nk'iyi hari na bamwe mu badepite bayikemanga nk'uko babigaragarije ministre w'intebe Anastase Murekezi mu mwaka ushize mu bisobanuro yatangaga ku bibazo by'amazi isuku n'isukura.
Urasanga umurongo w'amajerikani jaune yanduye kuri za Bonne Fontaine abantu barahakoze akabuga kugira ngo baganireho kubera ko amazi ari makeye.
Nk'uko bigaragara muri gahunda ya guverinoma y'imyaka 2017-2017 biteganijwe ko amazi azaba agera ku banyarwanda ku gipimo cy'100% ari meza kandi ahagije. Umwaka ushize wa 2016 mu mibare itangwa n'ubutegetsi amazi yari kuri 84.3%. Birumvikana rero ko umuntu wese wumvise iyo ntero kuri icyo gipimo cy'amazi meza kandi ahagije mu mpera za 2017 nta shiti ko gitegerezanyije icyizere nubwo hamwe na hamwe impinduka kuri ibibazo by'amazi zikibabereye nke.
Dukurikije imihigo yahizwe mu myaka itambutse kuko imyinshi yagiye isohora kandi tukayibona harimo ni gahunda yatangijwe ikibuga cy'indege duhamya ko n'ibindi byose tuzabigeraho.
Eh bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
mu Burundi ubushyanje bujejwe gufatana munda bwagarukiye ku banyagihugu mu ntara ya Cibitoke bageramiwe n'inzara n'inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Evariste Nzikobanya.
Imijyango 200 yo ku mitumba ya Rukana ya mbere n'iya kabiri muri komine Rugombo na indi 200 yo ku mitumba ya Ruhagarika, Murambi na Nyamitanga niyo yahawe iyo mfashanyo. Buri muryango waronkejwe ibiro 5 vy'umuceri n'ibiro 5 vy'ibiharage. Bamwe mu baronse iyo mfashanyo bavuga ko yaje hageze kuko kigoyi kibarembeje, bagasaba nyabuna uwo wese afise icyo bafasha kubagarukira ko kubera ikirere cyahindutse bararima ntibimbura. Fabiano Nkeshimana numwe mu banyarugombo yaronse ifashanyo
ryo kujya kubironka nashimye ku buryo bwa leta yadufashije. Turashima abane ntibarasa ko twashimye ahubwo azo twibuke n'ubuntu hanyuma murabona ku kirere kimetse nabi.
Gutanga iyo mfashanyo ntibyari byoroshe, abari bayikenye bari sinzi nk'uko ijwi rya Amerika ryabyiboneye. Abajejwe intwaro basiguye ko hakozwe intonde bafatiye ku miryango isinzi kayikurusha iyindi. Bano banyagihugu bari mu bataronse. Mu ntwaro naho nyene bakenguruka duke twabonetse two guhembura bamwe mu banyagihugu bo mu ntara Cibitoke bugarijwe na kigoyi. Nduwayo Silveri ari mu ndongozi zo ku mutumba wa Rukana asaba ko babuze nabo boronswa kuko ibihe barimo bitoroshe.
Twebwe turavye aho duherereye ingene abantu bamerewe, tukaba turavye n'ingene basenzikaye kubera inzara. Byiza aba bantu bazanye aka gacemanya barakoze rwose bagende batelefone badodore n'ahandi turabe kuboko fasha abasigaye kuko ni bakeya barose abasigaye nabo barakeneye rwose barahwera rwose. N'ubu urabona bugarice iyi mfashanyo iradufashije twebwe dusanzwe tubayoboye tubatunganiriza kugira ngo babe barafatanye munda basangire utubonetse hanyuma umugiraneza ayo bakubitira ko kandi nabo nyine azobakoze. Turashimiye leta n'abatuyoboye kuko nirishira hamwe cyagaragaje kugira ikigongo reka dukubitirako.
Mustandere wa komine Rugombo akengurukira ubushikiranganji bwo gufatana munda bwibutse kugarukira kuri bamwe mu barongoye barembejwe na kigoyi biturutse ku ruzuba rwatumye batimbura. Mufasoni Beatrice Kaderi yabwiye Ijwi rya Amerika ko waje aherekeje iyo mfashanyo. Umwunganizi mu bushikiranganji bwo gufatana munda yemeye ko bagiye gushika ku bataronse mu kiringo kitarenze indwi zibiri.
Ico gikorwa twacakiriye neza cyane kuko twabonye ko ubushikiranganji bitavye akamo twakomeje gutera ko gutabara abanyagihugu bamerewe nabi kubera izuba ryateye rikaba ryarononye ibiterwa byose bakaba batashoboye kwimbura, ubu bakaba bageramiwe n'ikigoyi. Batubwiye ko ibyabonetse ari ukugira ngo babe barashika cyane kuba babaye gusumba abandi, ariko ubundi barababaye bose abanyagihugu bababaye ni benshi. Hariho umuhango rero ko nko mu ndwi zibiri dushobora kuronka ibindi, twizera ko hashobora kuronka abanyagihugu benshi.
Mu gihe mu ntara Cibitoke havugwa imiryango imaze guhungira mu gihugu kibanye cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ibiro by'intara nta biharuro byamaze guhunga birashira habona. Ariko ku mitumba itandukanye ya komine Rugombo havuga imiryango igera ku 350 imaze kujabuka hakujya muri Kongo bahunga inzara. Amakuru Ijwi rya Amerika rikesha abajeje intwaro yo hasi. Mu ntara Cibitoke iri mu buraruko bushira urengero rw'igihugu, Evariste Nzikobanya nka Ijwi rya Amerika.
Evariste, urakoze kuri iyi nkuru. Tusubire mu Rwanda. Mu Rwanda abarwayi b'indwara y'umwijima yo mu bwoko bwa C, hepatite C mu Gifaransa, barishimira uburyo leta yaborohereje kubona imiti ibakiza iyi ndwara. Ubu umurwayi wa hepatite C hasabwa amafaranga agera ku 900,000 mu gihe cy'amezi 3 akaba akize neza. Mbere yasabwaga $12 million buri mwaka kandi icyizere cyo gukira ntikirenge 40%. Iyi nkuru muragezwa na mugenzi wacu Azumuta Kaboyi.
Abarwayi b'indwara y'umwijima yo mu bwoko bwa C ubu bari mu byishimo bikabije nyuma yo leta igabanyije ibiciro cy'imiti ivura iyi ndwara. Bwana Karangwa Kariste ni umunyamuryango w'ishyirahamwe ry'abarwayi ba hepatite mu Rwanda, nawe akaba yararwaye hepatite C. Karangwa yabwiye Ijwi rya Amerika ibyishimo abarwayi ba hepatite C bagize nyuma y'uko babona imiti ya makeya kandi ivura ku buryo bwizewe.
Bafataga imiti igihe cy'umwaka ku buryo byasabaga umurwayi wa hepatite nibura amafaranga miliyoni buri kwezi igihe yaba atagize ingaruka z'imiti. Kugira miliyoni rero igenda ku muntu umwe mu muryango buri kwezi ukazamara umwaka ku buryo ubu ngubu imiti dufite tuyishyura 960,000 mu gihe cy'amezi atatu kire yose. Imiti tunywa amezi atatu byo bita haruvoni
ukaburakize
neza.
Muganga Jean Damascene Makuzu uyobora agashami kita ku ndwara zirimo n'indwara z'umwijima mu kigo gishinzwe ubuzima RBC avuga ko usibye kuba leta yaratumije imiti yizewe ivura indwara ya hepatite C igakira ku kigereranyo cya 97%. Ubu mu gihugu hose ibitaro 13 nibyo byemerewe gutanga iyi miti, ndetse n'abaganga 20 bamaze guhugurwa kujya bandika bagatanga iyi miti. Muganga Makuza avuga ko leta y'u Rwanda ifatanije n'ikigo cyitwa Griadi gikorereye imiti mu gihugu cy'America. Ubu bufatanye ngo bwatumye imiti gabanuka ku buryo igera mu Rwanda ku mafaranga make cyane. Dr. Jean Damascene Makuza.
Muri America, Iburayi n'ahandi ku isi imiti igura amadari 185,000, ubwo ni hafi miliyoni 65 z'amanyarwanda. Kugira ngo umuntu akire burundu iyo miti ayifata amezi atatu. Iyo miti rero yabonetse yo nubwo ihenda igeze kuri miliyoni ishobora kuvura abantu kugeza ku kigero cya 97%. Twagize amahirwe ubu ngubu bayizanye mu Rwanda, tukaba dushobora kuyibonera hafi kuri miliyoni 1,200,000 mu Rwanda. Umuturage urwaye hepatite C ashobora kujya kwivuza bakamwandikira iyo miti akayibona byoroshye cyane hanyuma agakira.
Umurwayi wa hepatite C Karangwa yabwiye Ijwi rya Amerika ko iyi miti mishya yamukijije nyuma y'amezi atatu ayifata. Yavuze ko mbere iyi miti mishya itaraza yatanze miliyoni zisaga 12 akanywa imiti igihe cy'umwaka wose kandi ntakire. Karangwa avuga ko ubu kuva yakira asigaye akora cyane ngo arebe uko yagaruza amafaranga menshi yatangaga mbere imiti mishya itaraboneka.
Turabafite bari bamaze kuyifata inshuresha, turumva ni hafi miliyoni 36, kuko yarayifataga umwaka ukarangira yakoresha kontrole nyuma y'amezi atandatu agasanga ntabwo yari yakira. Abungabo nabo ubu ngubu barakize, nyine ubwo hasigaye kurwana no kuzishyura imyenda rwose. Ubu nta kibazo na gito mfite kandi ndizera ko ariko bizakomeza.
Ubukene wari warasizeho umuryango wawe nawe urimo kugerageza gukora ngo
aha birumvikana, kubera ko nagaruye intege ubu ngubu ndi gushakisha ku buryo nibura ako kaga umuryango wanjye wambaze mu iyo myaka yose nibura nabo bagakira bakishima nk'uko nanjye nishimye.
Muganga Makuza ushinzwe ishami rikurikirana indwara harimo na hepatite muri RBC, mu mwaka umushize iyi miti mishya ivura indwara ya hepatite C igeze mu Rwanda, abarwayi bagera kuri 400 bamaze kuyifata, abarenga 360 bamaze gukira neza. Abarwayi bafite ubwishingizi bunyuranye, ubu bwishingizi babamo bwatangiye kubishyurira iyi miti. Abarwayi ba hepatite C bo basanzwe baba mu bwisungane mu kwivuza bwa mituelle de santé basaba leta ko yabashyigikira mituelle nayo ikatangira kubafasha kwishyura imiti. Indwara ya hepatite C yandurira mu maraso ku muntu uhuje amaraso n'uyirwaye, ikandura mu gukoresha ibikoresho bikomeretsa nk'inzembe n'ibikwazi. Umubyeyi uyirwaye ashobora kuyanduza umwana we mu gihe amubyara, ndetse indwara yandurira mu mibonano mpuzabitsina nubwo abaganga bavuga ko ari ku kigero gito cyane. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika, ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Abantu ijana bamaze iminsi bagandagaje imbere y'ihinguriro ry'ibinyobwa bya Rudi mu Burundi. Abo bantu bavuga ko abakozi b'iryo shyirahamwe batamenyeshejwe ko kazi kabo bahora bakora kaheze. Ni inkuru ya mugenzi wacu Fidelite Ishatse.
Bose hamwe ko ari ijana bavuga ko bamaze ikiringo cy'ukwezi bagandagaje iruhande rw'ubwinjiriro bugana aho bahora bakorera. N'ahantu hapakirirwa kongera hagapakururirwa amakaziye. Tuhashe twasanze aba bantu bicaye bose nyine bambaye imyambaro itukura, inkofero zitukura, mbere n'ibiratu bari bambaye byasa. Hejuru y'umwambaro utukura hari hariho udushatsi tumwe bita mu rurimi rw'Igifaransa utujire, natwe dufisa ibara ry'akatsi kabenje. Aba bantu bemeza ko uyo mwambaro ari uw'akazi kamisi yose bari basanzwe bakora ako nako nako guterura amakazi bayapakira cyangwa kuyapakurura mu miduga ariko rero bemeza yuko ako kazi kabo gasana kahagaze
cyaheze ukwezi kose dutonda ngaha tukabura akazi twakorenga mu kigo cha Brasserie hararenze hadi imyaka 15 haraheze ukwezi twe baduhagaritse akazi
kubahagarika babwiye gute
ntibigeze batumenyesha bati akazi kanyu kahagaze twatonze tuguma tubona bahagarika porepora akazi bahagarika porepora akazi umunsi ku munsi bahagarika akazi
abo bantu akazi barabakora batubwiye yuko gasi yakogwa n'amamashini yamara bavuga yuko batari kurungikwa nkuvuye kuragirira inarume kuberako bakuri iryo shira hamwe imyaka myinshi nk'uyu mutama ageze mu zabukuru avuga ko yatangiye kuri iryo shira hamwe rya Brarudi akiri umuyabaga
natanguye ndu musore z'imyaka 2008
ubu maze yashingana
74 twazi twakoterura namaboko tukarara turakora tukirwa tubakora bakadukoresha nyene ko bashaka gushika ubu urabe imyaka maze no ndacakora hari nabamenetse amaso bamwe baramenetse amaso abandi barapfuye
abantu batubwiye ko bahembe guco binjije umuntu ahembwa ivanye namakazi ye ateruye bisobanura yuko umugwe abantu 10 upakiye imodoka imwe bahembwa amafaranga 70 bisobanura yuko umwe wese atwara amafaranga 70 ari amafaranga agwira bivanye n'ubukerebutsi bw'umugwi canke ubwishyi bw'imiduga yapakiwe aho no bahembwa ico binjije ntibemera yuko bakora inkozi ikozi ico bita muri mugifaransa abajournalier ibyo bivuga bisunze uturusho bahabwa nishira hamwe
mpereye kuri cya gihe umutekano wari ubaye mu kinga mu gisagara tumara nakuma kati bunyagoye katubaha ama badge yakazi aho ugeze kurazi kuca werekana badge imbere yo kurengana hanyuma mu masaha yo gutaha imodoka z'akazi ziriho
tufise imyambaro ya Brarudi iyi myambaro ni ya Brarudi ivyo byose uri umushajere ubigurirwa n'umukozi agukoresha
bisanzwe n'umuntu wo inkozi ikozi bashaka kumuhisuka
biragoye guha isuku umukozi kamureka kayitahana kuvuga uwo mwizeye ijana ku ijana bisigura ko ari umukozi wawe ari umukozi wawe atari kuvuga ngo ni uwi inkozi ikozi kuko uwi inkozi ikozi umuhaye isuka acayisiga twebwe turazi turabitahana ibi byose kubera turabakozi ba Brarudi
abakozi basaba ukumvirizwa
rero twebwe turiko turareklama tubonane nuserukira uru rupango twaramwandikiye amakete menshi ituro nyinshi yaranse kuza kutwitaba ngango dusigure ikibazo cyacu tukaca tumenya ko dutaha nuko aduha kandi kazi indani
Sasha Rwamibango arongoye igisata kijanye n'imigenderanire mwishira hamwe rihingura ibinyobwa Brarudi cyo gisata inacho kirimwo ibiro bijeje kumenyekanisha amakuru y'iryo shira hamwe iyo ndongozi yabwije ya Amerika yuko atakinini iraronka ishikiriza kubijanye n'ibyashikirijwe nabo bavuga ko ari abakozi ba Brarudi aho ni mu gihe Sasha Rwamibango amenyesha yuko abijeje umushira hamwe rihingura ibinyobwa Brarudi bariko bariga ico kibazo cabo bakozi ibujumbura Fidelite Shatse jugi America
imbere gusozera igano byacu byo kuri isaha reka tubibutse mu nshamake amakuru twashikirije mu kanya gaheze jeri
Diego Frederic twababwiye ko perezida mushya wa Gambia Adama Barrow yasubiye mu gihugu cye kuri uyu wa kane avuye muri Senegal aho yabaga kubera imidugararo yabaye mu gihugu cye aho perezida wari ku butegetsi Yahya Jammeh yari yanze kwemera ko yatsinzwe mu itora ryo mu kwezi kwa 12 k'umwaka ushize Barrow rero yakiriwe n'abantu imbaga amagana bari batonze ku murongo ku muhanda wo ku kibuga cy'indege
twabwiye kandi ko abaganga bo mu gihugu cya Kenya amajana n'amajana hamwe n'abanyagihugu bashigikiye uyu munsi kwa kane bakoraniye imbere ya sentare ijejwe gukurikirana imigenderanire y'abakozi n'abakoresha ku murwa mukuru Nairobi
inama itaha y'abakuru b'ibihugu bo muri Afurika izaba ku cyumweru izatora umuyobozi w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe abahatanira uwo mwanya barimo baminisitiri w'ububanyi n'amahanga na bane n'intumwa yihariye ya ONU
umushikiranganji wa mbere w'igihugu cy'Ubwongereza Theresa May afite umugambi wo gusaba ko hasubira kuba imigenderanire idasanzwe hagati y'igihugu ciwe na leta zunze ubumwe za Amerika
Turukiya iravuga ko hakiri kare kugira ngo ibe yagira icyo ivuga ku mugambi wa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wo gushyiraho ahantu habajijwe imirwano muri Siriya
Nchuti mwese mukundi radio ijwi rya Amerika biganiro twateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha tuboneyo kandi akanya ko gushimira engineer Vasco Volarich yadufashije mu hinga bw'ivyuma hamwe na Fatou Kalala yadufashije kwigiranya ibiganiro twateguriye kuri micro mari kumwe na Frederic Nkurikije
na Eugenia Mukankusi twongeye tubashimire byimazeyo mwese abaduteza amatwi tubashimiye rero mugire ibihe byiza mwumva ibindi biganiro bya radio yanyu ijwi rya Amerika.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.